bashitse mu ngoro y'imanza uko ari bane bagirizwa na y'u Burundi Gratien Désiré Ndayisenga Isaac Ndayiragije na Habyarimana Mbonimpa bambaye impuzu z'icyatsi kibisi ziranga abanyororo no rubanza rwatanguye mu masaha yegera saa tanu z'umusase Sentare yabajije abagirizwa nimba bakeneye abashingwamanza abo bunganira nabo bivugira ko bidakenewe ubwabo bashoboye kwiregura urubanza kukibiriraho rwaciye rutangura mu ido n'ido Sentare yatanguye gusaba umushikirizamanza kwagiriza abo yashengeje umushikirizamanza yafashe ijambo yagiriza abo yashengeje ko hagati y'amatariki ya 13 na 27 basambuye imva 16 mu itongo ry'abapfuye ryo ku Mushasha bongera ibi bikoresho bikoreshwa mu gupfuka imva harimo ibyuma n'amabati yavuze ko ari ibyaha bibiri gusambura imva hamwe n'ubusuma bukabije abagirizwa bireguye bahakana ivyo baregwa Gratien na y'u Burundi yavuze ko we yafashwe ashoye bimwe mu bikoresho vy'izomva zasambuwe uwo nawe yahakanye icaha avuga ko ari uwitwa Emery yarabimuhaye ariko ananirwa gutanga umwirondoro w'uwamutumye ndetse avuga ko atazi icakora canke haba mu gisagara ca Gitega Gratien yagumye yemeza ko yarashoye ibyo byuma kuyitwa Désiré Ndayisenga basangiye urubanza kandi nawe yari yarengutse mu kwiregura Désiré Ndayisenga yavuze ko we asanzwe akora akazi ko gusudira ibyuma ko kugura ibyuma biri mu kazi kiwe ka misi yose ariko ko ibyuma bamuzaniye atari byibwe kumva Isaac Ndayiragije yagirijwe gushaka guhubya amatohoza mu kwima inyamiramabi nyomero z'abariko barondegwa mu kubakingira ikibaba umushikirizamanza yongeye yagiriza Habyarimana Mbonimpa ko ari we yarabitse ibyo vyuma vyibwe mu cumbi we uwagirizwa yahakanye ibyo yagirizwa avuga ko ari umuntu atazi yajabitaho mu gihe yaragiye kurondera ibyo afungura mu gatondo Sentare yaciye imubaza igituma ataca yabimenyesha inzego z'umutekano canke abatware kwiwe asanze ibintu biteye amakenga uregwa yavuze ko atamwanya wo kubimenyesha yari kuronka kuko yari kwihutira gupakurura ikamyo yarizanye indagara ubona ko asanzwe akora akazi ko gupakurura imizigo ku isoko nkuru ya Gitega inyuma y'ikiringo c'isaha Sentare ibumviriza umukuru w'intare yasabye umushikirizamanza gusozera imburano umushikirizamanza yasabiye abo yagiriza umunyororo w'impaga w'imyaka 10 abaregwa bose basozere basaba kwezwa urubanza rucaruja mu mwiherero inyuma y'umwiherero utarengeje iminota 20 Sentare yaciyiza gusoma ubwo yaciye Sentare nkuru y'igihugu ya Gitega yahanishije umunyororo w'impaga w'imyaka 10 Ndayisenga Désiré na Habyarimana Mbonimpa ku byaha byo kubomora imva 16 zo ku Mushasha n'ubusuma bukabije Nyaburundi Gratien na Ndayiragije Isaac nabo bakabejejwe kuri ibyo byaha niyo Sentare urubanza rwari rwitabwe n'abanyagihugu bo mu gisagara cya Gitega batari bake bakavuga ko urwo rubanza rubanezereye uko rucitse kandi bishobora gutuma ububisha nk'ubwo bwo kubomora imva budasubira kuba narijya bituntuza bene gufuba babo.